bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiriweneza nchuti muteza matuku wiganilo vizira adiju gya Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda tulikume mwiganilo vizira lino gene kerezo. Mwiriweneza ya chumi no munani mwurikume na Joe Diani na hazo ndongo ye iwiganilo vizino mwanya vimwe vimwe mwivyonge kuwa shikiriza.
Mugiherero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose bibaza yuko ashobora kugira icaterereye mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu ukora ibindi uko dushobora duhagaze kuri iki biganiro.
Uyu numwe manye politike b'abarundi avuga ico yiteze ku rugendo rw'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabimereye mbanze ndabwire muri make ko abantu batari bake bataramenyekana igitigiri barashwe mu isoko bita Walmart muri leta ya Colorado mu burengerazuba bwa leta z'umwe za Amerika ku muhinga mu Wejo. Imwe mu mateleviziyo yo muri ako karere imaze gutangaza ko abagabo babiri baciye bapfa uwundi mukenyezi arakomereka ariko nta yandi makuru arenzaho arashobora kumenyekana. Tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Abakora amatohoza batangaje kuno wa gatatu ko umudereva w'ikamyo yiraye mu bantu bari ku makinga no ku maguru New York kuwa kabiri yaramaze indwi zitari nke hategura ico gitero kandi yagikoze ku izina y'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islam. Ivyo vyatangajwe n'icegera c'umukuru w'igipolisi ca New York yabwiye amenyesha makuru ko Saifullah Saipov yakoze ubwo bwicanyi afise imyaka 29 y'amavuko akaba ari umwimukira yamuka mu gihugu ca Uzbekistan yinjiye muri Amerika mu aka 2010 ariko atomboye green card. Urwandiko rwatowe habereye igitero rwenekana ko yemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Islam. Leta ya Islam ntiyitirira ico gitero cyo ku munsi wa kabiri naho biruko ariko abantu 8 barakipfiriyemo abandi 12 barakomereka. Mumbafuye batanu barabo mu gihugu c'Argentine bari baje New York guhimbaza imyaka 5 iheze barangije amashuri yisumbuye hamwe n'umubirigi umwe. Yenubwiranda Papa Francisco umwungere wa Ekleziya Katolika kuno wa gatatu yatangaje ko ababajwe n'urutavana ko rw'ibitero vy'iterabwoba biriko biba ku isi muri kino gihe. Ivyo yabitangaje afatiye ku gitero nari mpejeje kubabwira cabaye kuwa kabiri New York muri Leta Zunze za Amerika kigahitana abantu 8. Papa yabwiye isinzi ry'abayoboke bari bakoraniye mu kibanza ca Saint Pierre Vatican mu masengesho ati ndugure twa mugina ndababaje n'ibitero biherutse muri Somalia Afghanistan ni cabaye New York ndungaye twa mugina. Papa yaciye asabira ababuze abakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Radio y'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari we zitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunzi bitegekanije ko kumuhinga mu buno wa kane mu gihugu cy'u Rwanda harabarwanyi bagera kuri 20 bahora mu murwi w'abarwanyi ba FDLR batahuka ku bushake bwabo. Abarwanyi baza kwinjirana ku mupaka wa Rubavu wa n'urubibe n'igisagara ca Goma muri Kivu y'amajaruguru ya Congo. Abo 20 baje biyongera ku bandi bashika 150 baherutse gutahuka. Umenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana ari ku mupaka wa Rubavu gukurikirana iyo nkuru akaza kuyibigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Amashengero arenga 30 yakoranye mu ntara ya Ngozi akoraniye ikibazo c'abana b'impfuvyi hamwe n'abantu nikora ku murongo wa telefone. Ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinza ariko arakurikirana iyo nkuru. Jean Bosco, amahoro ngahe Ngozi?
Amahoro cyane Diaz.
Intumbero y'iyo nama iyo koraniro hamwe n'abayitunganije ni yahe?
Ego iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryitwa Love of Burundi. Intumbero akaba ari uko amashengero yose uko angana ayashoboka ashobora kugira agira ijwi rimwe akagira ubutumwa bumwe buzoshobora gushyikirizwa ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'imfubyi. Ubwo butumwa rero icyo bifuza gushyira ko nuko uwo munsi mpuzamakungu wogera ibibazo by'abana b'imfubyi n'abana abantu nikora byitaweho gusumba kimwe rero mu byo bashikirije ndetse bariko baratuma amashengero gukora nuko atamwana yoba akibarizwa mu ibarabara kandi atamwana yobarizwa mu bigo bimwe byakira abana, ahubwo icyo bariko barifuza cyane akaba ari uko abana bose bantu nikora n'imfubyi wo kwakigwa mu miryango akaba ariho barererwa bagaronkera indero.
Hari udunenge bari babonye kungene ico kibazo cariko kiratorerwa imuti irya nino kugira ngo bace basaba ko hoba ijwi rimwe rivuye muri abo bari mu mashengero atandukanye. Ga Jean Bosco?
Ego Diane, twavuganye n'umwe mu basanzwe bariserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko. Uyu yatumenyeje yuko ikibazo bamaze guhura umwaka uheze batanguye ubwo rugamba ari uko ahenshi babereka babatura ikibazo cy'ukuronka uburyo bwo gutunga abo bana mu miryango, bakabona yuko imfashanyo zivuye ahandi ziguma zikenewe kuko mu miryango murabona hari ubukene, hari gusanga imiryango ititunganije uku na kuriya. Bakabona yuko rero icyo kibazo aricyo uno munsi kibabereye intambamyi kuko benshi bavuga bati kwakira abana n'abacu ntitubashoboye nk'uko byategerezwa, bakabona gutora abandi rero bana baza biyongera ko mu miryango ko ari ikibazo.
Urakoze cyane gose Jean Bosco Ndarurinze, urabandanya kurikirana iyo nkuru hama uhava utubwira ibyinshi makuru yacu yo hanyuma.
Namwe murakoze.
Havugwa mu Burundi duce tuyabandaniza mu ntara ya Gitega ivugwa mu bushomeri butagira izina mu rwaruka. Umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana nawe ariko arakurikirana iyo nkuru. Fidel, mwavuganye na rumwe muri urwo rwaruka rwakubwiye iki?
Ego Diane, nkuko mubivuze twavuganye n'urwaruka rutandukanye, ahanini nuko twavuganye rukaba ruva mu makomini atandukanye, ariko rero mu kurengera icyo kibazo cy'ubushomeri ko babonye ko guhanga amaso leta atakikivamo, bavuye bamwe muri urwo rwaruka bagira ishyirahamwe ryo kugira ngo barangene bo kwironsa akazi ubwabo bagashobora no kugatanga muri kazoza, ariko bavuga ko bagifise ibibazo bitandukanye kugira abashike kwihangiro bihaye.
Utumwe muri utwo tubazo bagushikirije ni nk'utwahe?
Utubazo bashikirije nuko bavuga ko bagiye baheza mu bisata bitandukanye by'amashuri yisumbuye bakarindira ko baronka akazi bakabura, ndetse nk'abahejeje mu gisata c'amashuri yigisha ibyo kwigisha usanga ari benshi imyaka 5 iheze batarashobora kuronswa akazi, aho baboneye rero uko leta ahubwo yacigira umugambi wo kwiragiza abigisha aho bakende bakoresha abigisha basanzwe bari ku kivi bakirinda guhakazi abigisha bashasha baciye babona yuko atabundi buryo bakwiye kwigwanaho bakamenya ingene bategura kazoza kabo batarinze kubera inze leta.
Abajeje intwaro ngaho mu ntara ya Gitega hari ico bemereye kugwaruka mwamwashoboye kuvugana?
Abajeje intwaro mu ntara ya Gitega ntiturashobora kuvugana, ariko ico bavuga nuko bashima cyane ubwo rwaruka rushobora kwiyungunganya rukoresheje ibyo rwize rugashobora gutunganya imigambi mito mito, bakavuga ko biteguye kurushigikira kuko atabuzi mu leta ishobora kuronka kuko urwaruka ruheze amashuri ari rwinshi naho ubuzi busanzwe ari bukeye.
Urakoze cyane gose Fidel Antoine Nsabimana ku iyo nkuru duciriye ku masonga Hidonido. Twibaza yuko uza kuba wayironse mu makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze Diane.
I Bujumbura mu Burundi, ijwi rya Amerika muyumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando ariko aragendera ico gihugu kuva ku munsi w'Imana bikaba bitegekanije ko Kafando azoca mu gihugu cha Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'11. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona makuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Alain Menyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe atari akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mkapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro nta banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye Pedezga Mibanga ni umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misatsi azomara ngahangira ngo tubishobora kuzobonana ko turafise ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twebwe tubigize turi mu migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amatora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira.
Nyakubahwa Mkapa bwa mbere yatandisanga ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutsuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike kwa twarumvise indisanga ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nyine turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva kuko amatora ari kwaregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko President Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abo ja muri ibyo biganiro abari bo kuko ahanini niho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro na bantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na irya yindi 2022 na 2079. Izo rero kumbure tukumuntakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gucyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabiza mu ni bande.
Mukurindira inyishu mukuru wa Ipegezega Mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi yokumvirwa.
Turatse neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramwiyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandika tatunezereje uko yaje afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha yo gikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ivyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye Mkapa kugira ngo kuko Mkapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha Mkapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri ugo ruhagarara abantu dukora ibindi kuko dushobora duhagaze ku iki biganiro mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya. Ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze ni kirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero ntidushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro ari biganiro ari biganiro mu gihe tutabona ico biriko birazana akasho biriko birazana tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira. Turakeneye yuko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cha ONU New York. Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza matati y'Abarundi William Benjamin Mkapa. Muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi. Michel Kafando yigeze ku mukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu mwidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yaje gusubira Jamal Ben Omar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eloge, urakinuye inkuru yawe. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu voa akaburungu.com baca barabahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara. Tukiri mu Burundi bamwe mu basegereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'ico gihugu harimo abagenda no bumuga bakira nabi ingingo nshasha yo mu gitabo mpanavyaha iheruka kwemezwa n'amashinga mateka y'u Burundi iyo nayo akaba ariyo kubahagarika no kubapfunga canke bagasubizwa imiryango yabo mu gihe basanzwe mu mabarabara atandukanye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Hanyuma roni kiri cyaha kandi gishashe naco nyene cinjiyemo kijanye nibi inya byo gusabiriza mu barabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi
uwo n'umushikiranganje Emel Laurentine Kanyana igihe kuri uwa mbere yari mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka ingingo shasha zigiye gushirwa mu gitabo mpanavyaha muri izo harimo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mu barabara yo kumigwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje w'ubutungane yasiguye igitumiyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kirya n'icaha mugabo kubera yuko kita ligisanzwe kiri mu mategeko mpanavyaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubutugomba yuko kubera ko cyabaye byinshi cyane gihanwe n'amategeko uwo muntu wese azogenda kwicara mu ibarabara umwe bazana abana mu ibarabara abana bajya mu ibarabara turavirya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwe icaha turabe yuko ibyo bintu byo kugabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu barabara umushinga mateka Jean-Claude Kwizera asanga nk'ugufunga abo bantu byotera gahombo igihugu
je nako ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu bacha baza barajanwa aho bafungirwa leta nimona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bapfunzwe kuko uravye umuntu ari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa amatara amazi n'ibindi cyane byo tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijanye n'uburyo
abasegerereza mu mabarabara yo mu bisagara byo kumigwa mikuru y'intara bagwiriyemo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ari yo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika basegerereza mu mabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura
twebwe aba nta mu ibarabara kuba dufise umuryango ni watutunze n'abayigira neza kera dufashe
ntitugishima cyane kubera ari abamugaye bari bakomeye harabamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ngorane zindi ngakwibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasha nshobora kuronka kandi nshobora kuronka n'icyo mfashisha umuryango mu bisanzwe ntacyewe ndamugaye mfise ukuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cyewe ntacyo mbona je ntoshobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ivyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
cyizere yo ko leta mu byeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twobishime nakarengamwe bara natwe ntitubishima cyane nuko tuba tubuze cyo dukora dufashishe imiryango
ebyo dusaba nk'uko leta nyine yoraba ikadukura mu barabara kugira nako turabe kuntu twobaho nani bavuga ngo batwirukane atakintu baduhaye wumva twobaho gute dufise imiryango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nko mutahe woba utubereye sanze n'ubundi batwirukana uko nyene boba bariko baratwica
naho rero abo basegerereza mu barabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no kugihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayaze n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mukanya ni nkuru irikiranugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenye.
Cha, bijya bije, biranugwa nugwa kwarivye.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh ndakubwiye kwatarivye.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh dupinge. Eh dupinge. Utangike.
Eh mupinga mupingi. Umvire zijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Nuko rero muramenyereye ko imisi yose nkano mangwa bari inkuru birikwirana nuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi kubera abatari bake badusavye kubasubiramo inkuru twabashikirije ijanye n'ingingo zitari nke zafashwe n'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kandi izo ngingo zikaba zikirimo utubazo twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi twashimiye kuyigaruka ko numenyesha makuru wacu Diane Ndonse
amwe mu mashure igice ca mbere cy'ishure shingiro afise ibibazo by'amasomero yagendewe n'ijwi rya Amerika afise ibirasi bitaruzura ko ku ishure rya Gasenyi riri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura byahagarikiwe hagati bitaruzura icibagiwe co nuko bakabindi 10 ishure rivuga ko rikeneye umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gasenyi Amosi ndacayisaba avuga ko ibyo bikogwa byahagaze kubwitegeko ry'umushikiranganje w'indero gihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi
mu bisanzwe ico gikogwa bahora bagikora mugabo kuvaho umushikiranganje w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi abavyeyi basa n'abaciye bahororokegwa
kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi by'amashure bavuga ko naho bitabavuna cyane batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganje uyu numwe mu ndongozi z'abavyeyi
abavyeyi baterera kwera babona ko ubwishyu bw'abana bafise aho hantu ibirasi abakeneye tukaje mu nama n'ingingo dukumvikana tubishingiye ko twubaka tugakora ikigo cyo kubaka tugerurije ko naho tukakora ikindi kuba tubona gikenewe kibanguka ari intebe zikenewe nke ucyo twakora ibyo twumvikanye muri make interano y'abavyeyi kugumamwo byari byiza ariko tegeko risohotse yaguye kuri ivugurutse tugeze kubyubahiriza
iri tegeko nshikiranganje rivugwa ni itegeko inimero 610 agakwego 2003 ryasohotse itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa by'ishure
nukuri abantu bashobora ko batarasomye neza itegeko cikiranganye ngene rimeze itegeko rirabarekurira kubandanya baterera ukuri kwamye ariko igishasha nuko abajeje intwaro batiza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure bagace bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa nakare igikorwa cyo guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko si igikorwa cy'ubushikiranganje bw'indero ni igikorwa gitaza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'icyo ntitwocikora na twenya
Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe
muri iyi minsi iheze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza amafaranga no munsi bakaka amafaranga y'iki cyangwa kiriya buke bakaka yandi mbere n'ababyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batanga ayo mafaranga mwe ntibabone n'icyakora ugasanga rero mu gihugu intara yose irakora ibyo ishatse ishuri rigakora ibyo rishatse ugasanga ababyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga rwose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ingene ibintu bigenda
iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko kubijanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure babigeme ariko rero abagiye barasoma izi ngingo ku mbuga ngurukana bumenyi babona ko nyabuna ingufu nyinshi zikwiye gushigwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'2017 yagabanutse igice kirenga ugereranije na yari yakoze mu mwaka w'2016 dusome bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga nka Facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyu ndati ivyapfuye vyayogeye kera nta kundi umwana w'umukene ni wahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashure butere imbere ubwa mbere ni ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri ni ukuronsa ibikoresho bikwiye amashure mbega ninde yoshitse ihangiro atagitabo umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura ko icisubira inyuma ahubwo barayongereza nibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutse abigisha uyu nawe ati ibyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'abavyeyi ku mashure n'umuvyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganje nibugwiza akazi babone uko batanga indero neza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mukanya turaza gusozera ikiganiro cacu ariko imbere ko duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu makambi impunzi z'abarundi ziba mu kambi yo mu Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Apemba uri muri sector ya Tanganyika territoire ni Fizi ziri dogera abiyita abategetsi bakaza kubasaba ibiturire inkuru irambuye numenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo
tumaze gukaraga ikintu kiri nyuma yo gukaraga umucanga uheze duca dusafisha duce tubona izahabu
izimpunzi z'abarundi zikora imirimo yo gucukura amabuye y'agaciro mu mugezi wa Pemba ho muri sekiteri ya Tanganyika zitangaza yuko zihura n'imbogamizi nyinshi bikurikiranye n'amafaranga bicara basabwa na bamwe mu bayobozi b'abakongomani bakora mu nzego zitandukanye dore ko n'amategeko yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atemerera impunzi gucukura amabuye y'agaciro
abategetsi baraza bamaze kutubona bakatubaza ati ngwe muri ko muri binoro tegome hanini mbere bakatubazanye mu ndimi zabo ati murashoye kumenya hano abategetse bahari guko bahagenga murose utwo dukena ariko mudu hako dukenye n'uko mwaturonse nimba turonse ubwo faranga buke tukabanusurira ko bakaduha bakadereza uburenganzira bw'indwi zibiri cyangwa ukwezi aho tukavumiriya ukwezi kwahera bakongera bakagaruka tukabaga kino musi kwabuze twaronse dukena ko tubona ko abana muhira bojya karasiyo aho bakanka bagasara ngo nukuvamo tukabana ariko tuko turavunikira ubusa
ya kumane batuhohotera cyane gose ngene batuhohotera nje ndashobora gukora naronke ibyo 5000 nagira mu nzira bakafata unzane gitamburisho naje do murefije ifoma nashize muhira yari ku muryango n'abana hari ko abana ashaka kugwara mu gakejana kwa muganga ariko ntayifise ngo zane 2005 cyangwa 5000 nivyo 5000 nabica sindabishikane hagiye babinyakira mu nzira
muri sekiteri ya Tanganyika impunzi z'abarundi zicukura amabuye y'azahabu ahubwo kubera ko aka karere ka Fizi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu ari nako inkambi yo mu Rusenda iherereyemo usanga ari impunzi z'abarundi zisohoka inkambi zikajya gucukura amabuye y'azahabu imisisi mu birometero bigera ku 150 n'inkambi yo mu Rusenda nubwo bigora izi impunzi kugera imisisi bitewe n'amabariyeri atandukanye zigenda zinyuraho
ibariyeri y'ibaraka baramhagarikije bambwira bati we ugiye imisisi gukora iki kandi urumahafije ndababwira bati kubera twebwe abantu baba papa tufise imiryango itandukanye ari byo dupakezwa n'ibyo tutaronga ariko kandi twamenye gukora ntwa mu matoreza amaboko ngo duburenganza tukagenda baraturekura turagenda natanze 2000 ndengano umugenzi twari kumwe nawe nyene yatanze nkayo kandi baradusopa baraba ko tabigwanisha dufise basanga turabera turabandanya tugeze ifizi bongera baduhagarika batubwira bati none mwebwe muvuye mu nkambi mupokezwe ibikwiye mugiye gukora iki turababwira bati ubuzima bwo mu nkambi namwe nima mutarahunga nta buzima imiryango yo bayahunguye Burundi cyangwa mu bindi bihugu bababwire ingene umuntu yica ariko ararima yamenyeye no kurima cyangwa no kurira ibindi bikorwa bamaze kubona agakarata ka senere kuburenganzira biedo surutire senere duha nokuri naho nyene twararishe amafaranga badusavye umuntu wese atanze 35 bo batsa baratubwira bati nimubandanye ariko mugarutse muzoca muri inzira nyene muzeze muzana 10,000 kero tuzobaho urundi rusha mu nyuma bwo kugaruka
ntabwo ushobora kubaho ngo widagadure widegembye kuko naho bufise SPGL no kuvuga ngo gishika DGM ikibanze kayikwaka yikwatse rero ikikubikira igacikwere ku rundi rupapuro yikoreye ugukuri 50,000 ugo rupapuro nago bakubwira ati nubwo mu mezi 3 amezi 3 aheze uzosubira ujane ibindi 50,000 by'amakongomani baguhurundi uko amezi 3 agiye ahera n'igihuzo kenera gutaha usaba sepegere yawe naho utanga amahera amafaranga ariho ibikogwa byose birahari ariko uca mu bantu nkuko menga we nturumuntu mengura gakoko wama wikeka ko ari we wese ariko akwiyumvira shobora no kukwaka n'icuronse nta mwisanzuro na muto
izi mpunzi z'abarundi zikaba zitangaza yuko ziramutse zibonye uruhusha ruzemerera gucukura amabuye yazahabu ku mugaragaro kimwe n'abandi baturage b'abakongomani umusaruro bavana muri aka kazi wakwiyongera ndore ko bahungiye muri inkambi yo mu Rusenda bari basanganywe ubumenyi bwo gucukura zahabu
tubonye uburenganzira bwo kuzerera tugatembera ikintu caba kiza kurusha ibi sikindi nuko tubona umushahara ngaha ari muke cyane bibonekana ko twipfuza kugera kure ahantu twumva tubwirwa ko hari ubuzima gusumba ngaha
Akwendo nga duchedu sozeri likigani wanyu munharatu no monsi nchuti bakunzi mwatukumviliza mga kenuye. Diane na hazo marikume kuri mikro hino san kimengi na engineer Justin bari muhinga bwivyuma uma uko turi batatu kwizina rya bagenzi bacu bose tubashimire twongere tubifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.